Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kirwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri mugoroba ku munsi wa kabiri tariki 12 y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2015. Muri kumwe na Frederic Nkundikije
nanje Edir Rwema. Ndabasuhuje ubu ni saa mwe n'igice i Bujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. Ikaze mu biganiro byacu ku Ijwi rya Amerika.
Hari abo twari twiteze ko bazotanga amakandidatire yabo, abone nk'abo bo muri Perezida Kopa, nk'userukira Ikona n'userukira CNDD FDD.
Uwo ni Semewo Barumwete, umwarimu muri kaminuza y'u Burundi, avuga ko yatangajwe n'icyemezo cy'abayobozi bamwe na bamwe b'amashaka atavuga rumwe na leta cyo gutanga kandidatire zabo mu matora y'umukuru w'igihugu mu Burundi. Inkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayigarukaho mu kanya gato.
Amakuru tuyatanguye ku nkuru ivuga ko sekretari wa Departement ya Leta ya Amerika John Kerry uyu munsi kwa kabiri yabonanye na perezida w'igihugu cy'u Burusiya Vladimir Putin mu gisagara cyo kuruhukiramo cyitwa Sochi. Urwo rubaye urugendo rwa mbere rw'umushinjacyaha Kerry mu gihugu cy'u Burusiya kuva imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri itosikajwe n'ingwano zo mu gihugu cya Ukraine na Siriya, ibyo bihugu bitabona cyo kimwe. Imbere y'uko icana na perezida Putin, umushinjacyaha Kerry yabonanye n'umushinjacyaha w'igihugu cy'u Burusiya ajejwe imigenderanire Sergei Lavrov mu kiringo kirenga amasahane. Departement ya Leta Amerika ivuga ko umushinjacyaha Putin, umushinjacyaha w'igihugu cy'u Burusiya ajejwe imigenderanire Sergei Lavrov hamwe n'umushinjacyaha Kerry bayanze ku bibazo bitandukanye biri hagati y'ibyo bihugu hamwe no ku bindi bibazo birimo igihugu cya Yemen hamwe n'igihugu cya Libya. Kerry yarafise kandi umugambi wo kuraba niba koko umushinjacyaha Putin ashobora kuremera Abanyayukraine bashyigikiye igihugu cy'u Burusiya bashaka kwiyonkora kugira ngo bashyigikire amasezerano y'agahengwe. Afise umugambi kandi wo kuraba niba igihugu cy'u Burusiya gishyigikiye perezida w'igihugu cya Siriya Bashar al-Assad. Leta z'ubumwe za Amerika zishaka ko mu gihugu cya Siriya haba leta ifata kibanza yurangiza ubutegetsi bwa Bashar al-Assad hamwe n'umuryango wiwe bumaze imyaka irenga 45.
Tugumaho mu Burusiya, raporo ishingiye ku byanditswe na Boris Nemtsov, umuyobozi utaravugaga rumwe na leta uherutse kwicirwa mu murwa mukuru Moscow, ivuga ko abasirikare 220 b'u Burusiya bishwe barwana mu ntambara mu gihugu cya Ukraine nubwo u Burusiya bukomeje kubihakana. Nkuko iyo raporo ibigaragaza, abasirikare 150 biciwe ahitwa Ilovaisk mu gihe abandi bishwe mu mujyi wa Debaltsev. Iyo raporo ikomeza ivuga ko Uburusiya bwategetse abo basirikare gusesa amasezerano bari bafitanye n'igisirikare cy'Uburusiya mbere y'uko boherezwa muri Ukraine nk'abakorera bushake. Icyo gihe ngo leta yari yemereye impozamarira ni imiryango y'abasirikare bakomerekeye cyangwa baguye ku rugamba, ariko nta na kimwe yigeze ibamarira. Ubuhamya buri muri iyo raporo igizwe n'amapaji 68 yasohotse kuri uyu wa kabiri ngo bwatanzwe n'indorerezi, ibinyamakuru bimwe na bimwe, ubundi buva mu miryango y'ababuze ababo.
Muri kamurabandanya kumviriza iradio Ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kinyamuyima gikomeye cyasubiye kwiha inkumbi mu gihugu cya Nepal uyu munsi kwa kabiri, aho cyahitanye ubuzima bw'abantu 35 muri icyo gihugu kitari bwaronka agahengwe. Nyuma yaho kinyamuyima komerekeje gihonereje abantu isinzi mu cyo gihugu mu ndwi zitatu ziheze. Umushikiranganje w'igihugu cya Nepal ajejwe intwaro yo hagati yatangaje kandi ko abantu bashika 100,000 bakomeretse. Ibiro byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bifite ubuhinga bwo kugenduza ibinyamuyigima bivuga ko icyo kinyamuyigima cyabaye mu gihugu cya Nepal cyari gifise ubukomezi bw'ibice indwi. Umukuru w'ibiro UNICEF Rose Foley yari mu gisagara cya Kathmandu igihe icyo kinyamuyigima cyaba, yavuze ko abakozi biwe binyegeje munsi y'imeza igihe inyubako barimo yariko irajugumira gushika igihe baronka akanya ko guhungira hanze.
Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Perezida w'Ubufaransa François Hollande yasabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukuraho ibihano by'ubucuruzi icyo gihugu cyafatiye Cuba bimaze hafi imyaka igera kuri 50. Ibi Hollande yabivugiye havana umurwa mukuru wa Cuba ahari mu ruzinduko aho muri urwo ruzinduko akaba yasezeranije icyo gihugu ko Ubufaransa bwiteguye gukorana ubucuruzi na Cuba. Ibyasabwe na Perezida Hollande bibaye nyuma y'uko Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Raul Castro wa Cuba bemeranyije kongera gusubukura umubano wa diplomasi w'ibihugu byabo mu kwezi kwa 12 kumwaka ushize. Mu ijambo yavugiye muri kaminuza ya Havana, Perezida Hollande yavuze ko igihugu cye kiteguye gufasha gukura inzitizi zose zagiye zibangamira iterambere rya Cuba. Iyi gahunda kuri radio Ijwi rya Amerika tuyibagezaho buri munsi kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuri radio Inshuti ya Bose 88.8 n'ibice bitatu FM no ku Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM i Kigali. Mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Mushora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse VOA radio yacu no kuri www.radioyacu.voa.com. Urwaruka rwo muri commune Ngagara n'urwo muri commune Kamenge rwahanganye kuno munsi wa kabiri inyuma yaho hari bisi itwara abantu bava mu Kamenge yaturirwa mu Ngagara muri quartier ya gatandatu. Igisirikare n'igipolisi iyo bitaharenguka hakiri kare cyane ibara ryari gushora kurwa. Said Juma arongoye igisagara cha Bujumbura asaba urwaruka kwigumya rukareka komora ubutunzi eka konona ubutunzi bw'igihugu. Iyi nkuru rero tukaba twayiteguriwe na mugezi wacu Desire Atunyimana.
Imidugu ibiri harimwo uwa leta n'utwara abantu bava mu Kamenge bagenda mu gisagara cha Bujumbura niyo yaturiwe irashira tokombera ihira muri quartier ya gatandatu muri commune ya Ngagara. Iyo miduga imaze gusha agashavu kabaye kenshi kugwaruka go muri commune ya Kamenge aho gwaciye rusidukana niyo nka ruza gutera amabuye muri quartier ya gatandatu mu Ngagara. Abanyengagara nabo baca baza kwigwanira bishitse ngaho bahanganye igisirikare n'igipolisi ibije hagati nayo wundi hoho ibara ryari havarigwa hagati y'ugwaruka gwayo makomine uko arabiri. Said Juma arongoye igisagara cha Bujumbura amenyesha yuko inyifato nkiyo ugwaruka gwari kuye kwiheba kuko atacho ifasha igihugu ataru gusambura.
Turabona ko ari imigwi ibiri ihanganye twasavye yuko abajeje intwara dufadikanije n'abajeje umutekano bari hano tusigurira abanyagihugu tukababwira amajambo y'ihumure kugira ngo dushobore kubabwira yuko bamwe bose bosubira mu makarate basanze babamwe kugira ngo ntibabandanye bahangana kuko murabona yuko bibananije uko hashobora kuvamwo ibibazo kandi twari gushora kubirinda. Nacho gituma rero ku ruhande rwa Kamenge no ku ruhande rwa Ngagara tugomba dutangure kuba sigurira tubabwire yuko bategerezwa bamwe bose kuguma muri quartier basanzwe batuyemo kugira ngo twirinde ingorane zo hava zadu.
Kubijanye niyo miduga nayo yaturiwe urongoye igisagara cha Bujumbura amenyesha yuko abariko barakora mwe n'ivyo bintu bariko baronona amatungo y'imiryango kandi izinturekanga ngo aho zizura mu kazi heze bizobagora kuko bazosanga bacumuye kubabanyi babo kandi ivyo bikoresho mu nyuma banabikenere.
Ivyo duhanura nuko murazi yuko ibi bikoresho imiduga n'ibindi amiryango ibironka bibagoye cyane kandi murazi yuko bizinje cyane murana ko ari ubuhombe bunini kandi umuryango urahomba n'igihugu kigahomba ari nacyo gituma rero dusaba yuko atawosubira kwiyumvira guturira imodoka atawosubira gusubira guturira inzu kuko ivyo nibikoresho ino munsi turi muri ibi ariko ejo tuzosubira kubana nk'abantu tubane mu makartie kandi ivyo bikoresho tuko turaturira nivyo tuzosanga dukeneye.
Mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura imyerekano yagenze neza na gatoya kuko muri commune ya Buterere hapfuye abantu babiri abandi bashika kuri batanu barakomereka mu mishamirano yabaye hagati y'abapolisi n'abanyagihugu bungaho ku Buterere basa n'abari amavubi. Igipolisi rero cikoze ku masasu nyayo kirica umuntu abanyagihugu nabo baca bafata amabuye baratera abapolisi gushikaho ivyo ariko birabera ho ku Buterere abahaciye bose canke babibonye vyabateye ubwoba. Mwomenya uko n'umupolisi w'umukenyezi yarasanzwe ariwe arongoye abapolisi muri commune ya Buterere yakubiswe arababara cane gose yagirizwa n'abanyagihugu bari mu myerekano ko ariwe yarashe umuntu yitavye Imana uwo mupolisi akaba yajanywe kwa muganga arembye cyane. Desire Tungimana, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Arakoze cyane Desire Hatungimana. Tugume mu Burundi nyuma yuko komisiyo y'amatora y'igihugu mu Burundi yemeje ko abakandida bamaze kwiyandikisha ari 8, bamwe mu batavuga rumwe na leta batiyandikishije barimo Nyangoma Leonard ubarizwa mu gihugu cy'Ubufaransa akaba yobora ishyaka CNDD, avuga ko abatavuga rumwe na leta biyandikishije bahemutse. Ni mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Baratangaye abategetsi bamwe hahe dimisi bavuga yuko atamfora ashoboka hanyuma tukatwumva biyandikishije ngo bitoze guhiganwa, n'ubundi yavanywe muri iryo higanwa n'amabwirizwa y'u Burundi. Aha ngomba kuvuga uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi, Nkurunziza, agomba guhiganwa manda igira gatatu utabifitiye uburenganzira. Vyaradutangaje rero kumva rero babigiyemwo barakuragiza abanyagihugu, mugabo abanyagihugu bamaze kuvyumva yuko abo bategetsi bihenze kandi biteze yuko bazokwihanura. Muri abo icyo batarimwe n'abahoze ari abakuru b'ibihugu ngo birateye isoni. Kigira kabereho na bamwe ari bigeze kutabandanya amatora y'ibihumbi 2010 kubera ubusuma bwari muri ayo matora. Tukaba tuzi yuko ubusuma bwateguwe busumba inshuro ubusuma bwabaye mu matora y'umwaka w'ibihumbi 2010.
Mushika ntahe Nyangoma Leonard, mu kiganiro mwize guha iradiyo Ijwi rya Amerika mwari mwavuze ko namwebwe muzo kwitoza mutazosubira kwemera ko mugira amakosa nk'ayo mwagize mu 2010 aho mweho ntimwihindukije mu ijambo.
Oya, je cyo ntaje navuze none wewe ukwitoza iga ivyo twagira duti amatora ateguye neza, none ubu ushobora gufahura abanyagihugu waje mu matora nimbonera kure zashwa imitumba yose amakaritie yose abanyagihugu bariko barahunga barenga 60,000 abandi barenga 20,000 bamaze kwicwa. Uje mu matora ata seni iriho, seni ni igikoresho cy'umugambi uri ku butegetsi. Warabonye ejo sendare yubahirize bwigo shingiro yariko wewe umucamanza yica urubanza wabibonye hehe? Ibintu byangombwa byose bituma amatora aba mu mwidegembyo nta na kimwe kiriho, nico gituma twege tuvuga duti ayo matora tuyasubike tuyasubize azokugwa ikindi gihe yateguwe neza, twashyizeho inzego zo kuyategura abarundi bose bizigiye.
Abashinga ntahe biyandikishije kugira ngo baze bahiganwe matora nabashinga ntahe bijunja kandi nabashinga ntahe bakwikirana neza iba mu Burundi kurusha mwebwe muri mu bihugu by'Uburayi, ivyo ntivyo barivyo?
Ibintu byose twe twagiye turashikiriza nivyo biriko biraba. Jewe urumva nawe ntari muri mu Burundi, ndi mu Burundi, ibiba mu Burundi byose ndabikwirikirana ku munsi kandi ndafite n'abandi benshi dusangiye ivyumviro nk'ivyo. Si jewe gusa, hariho n'abandi babaho muri sosiyete sivile ba mu yindi migambwe babibona rero nkajewe. Rero abo bantu bijunja uvuze bamwe bahoze ari n'abakuru b'ibihugu, ntawuzi amasezerano bamwe bashobora kuba bagiraniye na Nkurunziza. Birashobora kuba hariho amasezerano yoba baragiraniye mu mvisho na Nkurunziza twe tudashobora kuba tuzi, ariko twe tubona yuko atamatora ashoboka ubu kubera imvo biri kuvuga umudugararo, umutekano muke mu gihugu, guhiganwa n'umuntu atabifitiye uburenganzira akizana ku nguvu mu matora. Ivyo rero bikaba ngenerwa yuko dushiraho ikindi kiringo c'amatora kugira ngo amatora ategurwe neza imitima y'abanyagihugu iri mu nda.
Mushika ntahe Nyangoma, hariho abantu benshi eka cyane cyane abari mu gambwe uri ku butegetsi banebaguye ingingo eka icyumviro cy'abantu bavuga ko amatora akwiye kunguruzwa kuko bavuga ko abo bantu bari mu migambwe itagira abanywanyi kugira ngo nabo nyene barabe ingene binjira muri leta, ari bimwe benshi bavuga ngo amagabura nyama aho mu bavuga kwiki.
None bo batinye iki? Oya, ni bari cyo tuyategure neza. Mbe urazi igihugu gera cyahitiye kuva mwaka w'2010 igihugu gisa n'ikiri mu ngwano. Mbe aho hari umugambwe atari abo bari ku butegetsi nyene nabo nyene bakoresha abakozi ba leta, kuko urazi nta banywanyi bagifite. Nibo batinya, nibaze tubyitondere neza tuyategure, umwe wese ashobore kugenda mu gihugu aganire n'abanyagihugu imigambi y'abanyagihugu, ntihazahendeshe abanyagihugu utuyoga tw'umunsi umwe agaceri abahaye bazomutore kubera ivyiyumviro n'ubushingantahe ziwe.
Moshika na he nyangoma, Leonard nyangoma, unongo mga mwe sendede, murakoze chane gose kukwene mwaduhai.
Na urakoze Frederic Kunyakura.
Radio Ijwi ry'Amerika ryavuganye kandi na Simeo Barumwete umwarimu muri kaminuza y'u Burundi kuri we ngo nubwo byari byitezwe ko hari abakandida benshi yabonaga abaziyamamaza ngo hari abandi nawe bamutunguye ni mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Ngondekeje
hari abo twari twiteze ko bazotanga amakandidature yabo abone nk'abo bo muri serukira Copa nko serukira Itona no serukira CNDD FDD abandi nabo baravuga yuko kiringo cha Petre Nkurunziza carangiye batoguje mu matora ariko kubera ukuntu byagiye biratera imbere nuko mu Burundi ku munsi wa kane habaye ikibazo no vuga kibita konkurunza hanyuma abantu benshi bari basabye yuko kitoba ariko leta yarafashe ku nguvu iragikoresha abandi bose babona yuko bidashoboka hanyuma rero umukuru w'igihugu agiye gutanga dosiye kwa gatanu yaravuze yuko karandiriye nuvuga elektorali itazohinduka abantu rero baragize ubwoba baca kumbure baravuga ati hamwe zo haba biba nko 2010 atariho turi kumbure Petre Nkurunziza yohava agenda ari wenyine atamu nuvuga mu France sinzi mu kirundi ko bihari atamu konkura afite
kisembega imigambwe itatanze abakandida nayo nyene yoba iri mu rugo rwego rw'imigambwe itagira abanywanyi
hariho imigambwe yari ifite abanywanyi mugabo novuga batatanze umukandida kubera ingwane za politiki bafite uwo ni nka Alexis Nduhije cyane cyane bagiye muri ADC nta mukandida batanze kuko bo bavuze yuko batazotanga umukandida higanwa n'umuntu atakwije za ngombwa kuko babona ko matora atazoshoboka
ariko iyo migambwe yose uvuze mu 2010 yaronse amajwi make cyane
make ariko uravye nka ADC kibiri harimo Itona harimo ntuzenya MSD na FDM bari baronse amajwi ariko cyane cyane uwuzwi rwose mu Burundi bakeneye kandidatire yiwe tohara ni agatongwasa ngo rero yaratanze dosiye yiwe ni kugira gusa Jenny waje ko ari karikira kugira gusa umuntu ntahare muri liste y'abahiganirwa mugabo nka ADC kibiri zari zarabagoye ntibari bwagira inama yo gutora umukandida wabo anacyo gituma babona Nyangoma cyangwa Sinduhije bari muri ADC kibiri abo bantu bategezwa ko bari mu Burundi mugabo urabona ntibaborohereje ko baza kubera imanza ziri muri sentare nizo zose babona n'ibintu zonona novuga amatora mu Burundi kubona amatora harimo abari murimo n'abandi batarimo kandi bategezwa kuyajamo
mu majambo make professeur Simeo Barumwete hari inama itekanijwe ku munsi wa gatatu i Dar es Salaam izo kwihuriza kibazo cy'u Burundi mbega uko mubibona ikintu mwibaza ko cyo kizoba muri iyo nama niki
uraze uko imigenderanire y'ibihugu n'ibindi nibaza yuko kigishobora kuvamo nuko amatora ashobora kuyasubiza inyuma gatoyi ariko kandi nibaza yuko ashobora gukarika umukuru w'igihugu hari uno munsi yo kumbure yoreka kwitoza kugira ngo haboneke amahoro mu Burundi kuko uravye abayitumiwemo harimo Afrika y'Epfo inama iri kubera muri Tanzania ari Tanzania yakiriye ibiganiro by'amahoro hariho intumwa za Perezida Obama aho bose n'abantu berekanye yuko umukuru w'igihugu hari yoreka ikintu kiringo kugira ngo Burundi buronke amahoro uraziye mu ino minsi ama pression ariko araba kuri leta yaba muri Union Europeenne cyangwa badufasha bose baratangiye gufatira ibihano ku buryo nibaza yuko bashobora kumukariye bakamubwira yuko yoheba icyo kiringo kugira ngo abarundi bashobore kuronka amahoro hanyuma n'abadufasha bashobore kudufasha amatora ashobore kugenda neza ariko kumbure ntibizokoroha mugabo urabona ko kumbure icyumviro nyamukuru ari icyo
Professeur Simeon Barumwete murakoze cyane gose kukanya maduhaye
murakoze namwe
bakunzi b'Ijwi ry'Amerika Ijwi ry'Amerika ryongeye ibiganiro mu kirundi n'ikinyarwanda mu gitondo uretse programu itangira kuva isa 11 n'igice twongeye amakuru isa 12 isa moya n'isa 2 mu gitondo ku gicamunsi Ijwi ry'Amerika ribagezaho amakuru isa 10 isa 11 na isa 12 amakuru n'ibiganiro bizibanda cyane ku Burundi ni ku Ijwi ry'Amerika ku wa mbere kugera ku wa gatanu
mwi kampi impunzi z'abarundi bahungiye mu Rwanda biribonekeza muri iki gihe ko bahanzwe n'indwara zirimo malaria, umusonga hamwe n'indwara zikomoka ku kurya nabi. Umurwi ujejwe atekazi na muntu mu Rwanda uvuga ko ugiye kwitaho amagara izo mpunzi. Eric bagira ubusa yakurikiranye ukuntu ico kibazo c'indwara cifashe muri ayo makampi. Tumutega amatwi.
Malaria, umusonga, izikomoka ku mirire mibi, inkorora n'izindi ni zimwe mu ndwara ziri kwisonga mu nkambi z'abarundi baba mu Rwanda. Ukinjira muri izo nkambi ntushobora kurenga umutaru udahuye n'abivuza. Izi nkambi zigaragaramo imibare y'abakiri batiri hejuru kuruta. Abafite intege bakunze kuba bahugiye mu dukino duto duto. Abarwayi nabo bari ku mavuriro. Kabone niyo waba ufite ikibazo cyo kutabona ntiwabura no kumva bakorora bikabije, aha ni mu nkambi ya Mahama mu karere ka Kirehe.
Aha ngaha indwara turebye mu bari mu bitaro abo dushira ku bitanda bavurwa bari mu bitaro, indwara ya mbere ni umusonga. Hanyuma mu bandi bano tuvura bataha, indwara ya mbere ni ibicurane, abenshi nibyo bafite. Ariko nanone hari ikibazo cya malaria cyane. Ku munsi turwakira nibura abarwayi 60 dusangamo malaria.
Uwo ni Dr. Jean Paul Hakizamungu uvurira mu nkambi ya Kirehe. Ikiyongera ku ndwara avuze, twagiye aho batekera amafunguro y'abana bibasiwe n'indwara z'imirire mibi. Uwo twasanze mu gikoni yatubwiye ko byibura ku munsi batekera abana 300 kandi ngo biratanga umusaruro.
Ariho nabo nyene usanga bamaze gucyura, bamaze kumererwa neza kubera uco sanga ibiro biguma byiyongera. Uko aya masafuriya duteka y'abantu warose arongera karo. Ntabwo ari kuvuga yuko hari nk'abatarose haguma hari nk'abandi nyene banditse.
Ibiri Kirehe ni nabyo bigaragara igashora mu Bugesera. Mu gikoni batubwiye ko bategura amafunguro y'abana 170 ku munsi bazumbwe n'indwara z'imirire mibi. Uyu muganga yatangaga amabwiriza ku babyeyi bafite abana bameze batyo.
Kwabwo ko umugabo ukunda gufata saa 5 na saa 9. Kandi umwana wa mwana nabaruye gutya ku kaboko, akaba ari ugira ute, akaba ari ufata. Kindi abona abona baruye atarabaye. Waho ufata rimwe rero ku munsi, kandi ngomba gufata kabiri ku munsi. Ubwo biramureba.
Bwana Christophe Ntiziryayo akurikiranira hafi abibasiwe n'indwara zishingiye ku mirire mibi mu nkambi ya Gashora.
Abundi tugitangira twakiraga nk'abana 60-70, ariko bagenda baboneka bashya ku munsi baba bari hagati y'6-10.
Impamvu ni uko bari kubavana hano babajyana Kirehe cyangwa biratanga n'umusaruro bakagenda boroherwa cyangwa se bakira.
Urebye impamvu nyamukuru ni uko babavana hano babajyana Kirehe, kuko tumaze hafi igihe kirenga ukwezi tukora management yabo. Ubu usanga abana bagenda bagira amelioration bava muri malnutrition, baba ari bakeye kubera ko busanzwe tubitaho tukabaha ibiryo bwo kubiri bw'ibiryo hari aliment supplementaire na aliment therapeutique. Ariko hano mu nkambi turi kubaha aliment therapeutique abana bari munsi y'imyaka 5 kubera ko bafite ikibazo cya bwake ikabije. Turabaha aliment therapeutique iyo bita Rutuf, ariko iri mu bwoko bwa BP 100.
Ubwizo ngizo zifasha icyo umwana kubaye bwake.
Icyo zimufasha hanini nuko abarwaye bwake bita severe acute malnutrition ni bwake ikabije cyane. Izo rero ni aliment therapeutique zimufasha kugira ngo complications afite nyinshi cyane zigabanuke.
Umusonga ngo bawuterwa n'igihe baba bamaze mu mayira bahunga. Izikomoka ku mirire mibizo abarundi bemeza ko bitabaye umwihariko wo kuba bari mu nkambi. Bwana Terence Nzobahanayo ahagarariye impunzi mu nkambi ya Mahama icumbikiye abagera ku 20,000.
Uburundi ni igihugu cyabaye mu nzara kuva kera. Kuba umwana arwaye kwashi biraturuka ku mirire mibi yaho twari turi iwacu. Iwacu nta ndya nyinshi zari zihari ku buryo abantu bavuga ngo bashobora kuba bose babyibushe.
Mu bugenzuzi bagiriraga mu nkambi z'abarundi bareba imibereho y'impunzi, abakozi ba komisiyo y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda bavuze ko abo barundi bakiriwe neza. Gusa ngo haracyari ibibazo by'ingutu birimo indwara z'ibyorezo bikomeye bikwiye ubuvugizi. Bwana Sam Kakaka nyemera komiseri muri komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yari mu itsinda rya genzuraga inkambi ya Gashora.
Ingorane zirimo dusanze harimo abana barwaye bwaki ariko barafashwa bafite ibyo kurya byihariye. Dusanze hari abarwayi bashaka ubundi buvugizi ngo tuzajya gukora. Hari nk'indwara z'ibyorezo, abaje barwaye ibituntu, abaje barwaye ntuza dayare, abarwaye sida, abarwaye biki, abo ni indwara zihariye zishaka ubundi buvugizi bwihariye kugira ngo ministeri ibyiteho by'umwihariko kugira ngo babe batakwanduza abandi.
Imibare igaragaza ko izi ndwara zimaze guhitana abagera kuri 7 mu nkambi zose. Ukurikije imibare y'abivuza naho bakirirwa hakiri hato, biragaragaza ko hagikenewe kongera amavuriro muri izo nkambi. Kuri ubu impunzi z'abarundi zose hamwe zirabarirwa mu 2025 mu Rwanda gusa. Eric Bagira Ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tugume mu Rwanda, abaforomo n'ababyaza bo mu Rwanda baravuga ko imirimo bakora idahabwa agaciro nk'uko imeze. Bavuga ko bafite umushahara muto, ko ari bake cyane, kandi basabwa kwita ku barwayi benshi, ndetse ko mu kazi bakora umunsi ku munsi bahuriramo n'ingaruka zishobora kubatwara ubuzima. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Asumta Kaboyi.
Imibare itangazwa n'urugaga rw'abaforomo n'ababyaza bo mu Rwanda yerekana ko urwego rugize 80% y'abakora ku rwego rw'ubuzima mu Rwanda. Urwego rw'abaforomo n'ababyaza ruvuga ko rubarura abagera ku 8,000 mu gihugu hose bakora mu bigendanye n'ubuzima. Umuyobozi w'uru rugaga bwa Andre Gitembagara yabwiye itangazamakuru ku murimo w'ababyaza n'ubuforomo ukomeye cyane kukubamo n'ingaruka zigera no ku miryango yabo. Yatanze urugero rw'uko abaforomo bashobora kwandura indwara ziba zifitwe n'abarwayi no kuzanduza imiryango yabo, ndetse uyu muyobozi akavuga ko hari n'abaforomo bashobora no kwanduza abarwayi. Yatanze urugero zimwe mu ndwara zishobora kwandura nk'igituntu ndetse na sida. Uyu muyobozi avuga ko ibi bibazo bakoreramo binasaba ko bakwitabwaho by'umwihariko, ariko akavuga ko mu Rwanda hakiri ibibazo bagihura nabyo mu kazi kabo ka buri munsi ndetse ngo bibakomereye.
Umubare dufite ubu ngubu w'abanase mu masantere do sante usanga dufite gap ya 45%. Ibyo bigira ingaruka yuko amasantere rusante yo mu byaro menshi umuforomo umwe arariza amarumwe, kandi ukarariza amarumwe ushobora kuba uri bubyaza umubyeyi umwe cyangwa babiri. Hejuru ugasanga ufite abarwayi agomba kuvura, afite abagomba gutransfera, afite abagomba kureba mu bitaro bari hospitalize. Hariho background itari nziza ku myigire y'abaforomo. Nanone tutatinya kuvuga yuko bagiye biga amase, ariko mu by'ukuri karitari hari. Rero usanga no guhanduringa cases zikomeye nabyo bibagora. Ikindi kibazo dufite kindi ni ikijyanye n'imishahara n'imibereho.
Ibibazo cyane cyane bigendanye n'ubuke bw'abakozi biza ku isonga mu bituma abarwayi binubira umurongo munini uba kwa muganga, ndetse no guhabwa igihe bazagarukira kwa muganga bitinze. Aba baturage n'abasanze ku ivuriro binubira uburyo batitabwaho vuba, kandi ngo babaje bababaye.
Twageze hano saa 12
bampa transferi ahantu haninda aharanze gukira barahabaza. Ubu ndasubira yose nyarusange zagenda ziyongere bamfuke naje hano, kandi nafukwaga nasibaga rimwe kandi haraninze. Nicyo cyatumye banyohereza hano.
Nahageze saa moya, nishyuye byarangiye, kandi naje mbabaye, nateze imodoka n'amatike n'iki, none ngo nzagaruka.
Baratubwiye ngo baravuga ngo kuwa kane. Kuwa kane rero umuntu arimo n'abarwayi barembye, ubwo kuwa kane z'umuntu yazagezeyo akiri umuntu agihumeka.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima risaba buri muforomo kwita byibuze ku baturage 1,000. Mu gihe mu Rwanda umuforomo umwe asabwa kwita ku baturage bagera ku 400,000. Uru rwego ruvugira abaforomo n'ababyaza mu Rwanda rurateganya gukora ubushakashatsi bwimbitse ku bibazo bahura nabyo mu kazi kabo, bakazabishyikiriza ministeri bashinzwe ndetse na ministeri y'abakozi ba leta mbere y'uko uyu mwaka urangira, kugira ngo izo ministeri zombi zibareberera zirebe uko zahindura ubuzima bw'abo bakozi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Nshuti mwese mukundira radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twateguriye munsi bigaruke ngaha. Tuboneho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashije muhinga bw'ivyuma hamwe na Animasi Fatuma yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Kuri mikro ari kumwe na Frederic Nkunikije,
nanje Edirwema. Twongere kandi tubararike ibiganiro by'ejo mu gitondo guhera saa 11:30, saa 12, saa moya na saa 2 zo mu gitondo. Hagataho mugire umugoroba mwiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.